bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Bakabiye menjeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo mu asanzwe bafasha muri ico gisata.
Uni Jean de Dieu Ndikumana munganize mu bushikiranganje mw'imigendranire y'Uburundi na yandi makungu avuga ko agiye gushira hamwe inguvu kugira ngo bafashe bantu nikora mu Burundi ni mu gico gihugu kiza ubugira gatatu mu bihugu bikenye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri abihagufi ya maradio yanyu hagataho ibitigiri by'impunzi z'abanyekongo bagaragaje imbere y'uhakorera ishami rya Onugita impunzi RCR mu Rwanda bibandanya byongera rekana iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango muri abi hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku mukozi yakoresha mu gihe abafaransa Hydraulique Sans Frontières yari yanyuruje ku munsi wa kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarekuwe nyuma y'amasaha 48 afunzwe icamaso. Ubuyobozi bw'ishirahamwe Hydraulique Sans Frontières butangaza ariko ko uyu mukozi nubwo yarekuwe yarekuranywe ibikomere byinshi mu maso. Uwo mugabo yakoresha hamwe ryo muri Congo Hydraulique Sans Frontières ry'abafaransa rikora mu gisata c'amazi yanyurujwe ari kumwe n'abandi bakora na batatu inyuma yaho imodoka yabo iguriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Abo babiri bandi bakaba baciye bicwa, babiri muri bo bishwe rero ku munsi wa mbere. Ishami riharanira gateka kazi na muntu rikurikiranira hagufi intambara muri Siriya ritangaza ko ibitero vy'abashigikiye leta ya Siriya vyabaye kuri uno wa kabiri mu gace karimwo abarwanya leta mu burengero bw'igisagara ca Guta vyahitanye abantu barenga ijana. Iryo shami rifise icicaro mu Bwongereza rivuga ko abantu amajana 250 bamaze kwicwa kuva ku munsi w'Imana. Leta z'Ubumwe za Amerika zikatangaza ko zitazi neza ibera muri ivyo bice vy'intambara kuko abasirikare babo atariyo bari, ariko leta z'Ubumwe Amerika ivuga ko ikurikiranira hagufi ibera ngaho muri Siriya. Umuvugizi wa Departement ya Leta ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko intambara zongereje ibitigiri by'abakeneye kuvurwa vyihuta ubu bakaba bageze mu bihumbi. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibitigiri by'impunzi z'abakongomani baba mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda bakambitse imbere y'ahakorera ishami rya Onuribitaho RCR kibandanya cungerekana. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyeshamakuru wacu Jean-Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikirana iki kibazo kuva ejo aho bagiye gukambika basabwa gutwagwa mu yandi mu bindi bihugu canke naho bagahabwa ibyangombwa bikenewe ku mpunzi zose. Claude amahoro ngaho imbere ya RCR mu Rwanda.
Amahoro Diane n'abakurikije bya Amerika batwumva nona.
Ubicuka cifashe gute ibintu bimeze gute?
Mu byukuri umubare wiyongereye cyane kuko bamwe mu baraye muri no mu nkambi batanze bagenzi abangaha biro bya HTR cyane bya Karongi bamwe bari mu duhema bagondagonze abandi bakibishije izuba munsi y'ibiti abandi bari mu kivunja hirya no hino aho bagenda baganira bacukitse hirya no hino. Mukanya gato nabonaga abari baje nyine bagemuye bari baha abana bato y'ibikoma abandi basangira ibyo kurya bari baje bitwaje, ariko impungenge ni zose kuko hirya no hino baragenda babona ko bazengurutswe n'abasirikare ndetse n'abapolisi bigaragara ko bambariye urugamba cyo bavuga yuko bari mu midugara rikomeye.
None kuva ejo ubu baringa horazi kwa bitubwiye ko bahashitse hakiri karaho bakoze n'urugendo rw'amasaha ne bava iyo bari baza bazangaho gukambika imbere ya RCR baraye bafunguriwe byifashe gute harimo abana harimo abapfasoni barusaho baryama.
Yana mu byukuri na havuye mu gihe cy'ijoro abenshi bari baryamye hanze aho bari bashashutse cyangwa se imikeka abana nta byo kurya bigeze bahabwa n'urundi rwego uretse ko baraye mu nkambi babyitse babagemurira bakabazanira igikoma bakabisaranganya uko byari uko bagenzi babo bari babibazaniye ariko nta yindi mfashanyo bigeze bahabwa habaho kuryama ibyo kwiyorosa cyangwa se ikindi cyari cyo cyose.
Hari abarabagarukira ko leta yaje kuraba uko byifashe abo muri HCR hari habadagira icyo bavuze kuri ico kibazo.
Mu kanya gato ahagana mu masaha 5 uhagarariye HCR hano Karonga amaze kubwira impunzi ko kuri ubu ibintu babishyize mu maboko ya leta y'u Rwanda bityo ko ababyemeye bashakirwa imodoka zibasubiza mu nkambi ya Kiziba mu gihe ibyabo bikiganirwaho yanababwiye rwose ko nibatabyemera ibiza kubabaho byose babyirengera ko bo nka HCR batabibazwa. Ni nawe magingo aya wageze kuri izi mpunzi wenyine bigaragara ko zo zivuga yuko zikomeza kuguma ahangaha kugeza zibonye igisubizo zifuza.
Ni ukuvuga ko n'ubu bararahira bakarenga ko baza kuguma ngaho gushika baronse inyishu.
Bavuga yuko badashobora kuva ahangaho uko byagenda kose kuko uburyo zibayeho ndetse cyangwa zifashwe na leta y'u Rwanda ngo zitakifuza kuguma ahangaha muri iyi nkambi. Mu kanya gato yamumpamagaye nari ndimo mvugana n'umuyobozi w'iyi nkambi amaze kumbwira ko hari amakuru amaze kwakira kuri telefoni ahamagarwe n'abahagarariye ingabo ndetse na polisi mu ntara y'iburengerazuba bamubwira ko ari uri kugandisha impunzi zibuza kugenda kandi ko ngo abashobora kuza kugira ibindi bibazo haba gufa cyangwa gukomereka ngo ariwe ku giti cye uzabiryozwa. Niyo makuru mu kanya amaze kumva ubwo mwampamagaraga avuga yuko rero umutekano wabo ntiyizewe kuba HCR ivuze ko ibavuye imbere bashyize mu maboko ya leta kandi leta n'ubundi bigaragara yuko ihonyanga uburenganzira bwabo hari abakomeretse hari abarashwe ndetse mu gitondo mbere y'uko nzangaha hari amakuru nari namaze kumenya yuko umwe mu babyeyi bakubiswe ejo yagize ikibazo cyo gukuramo inda na namugezeho mu bitaro bya Kibuye aho ari nubwo ntabashije kuvugana nawe ko yarameze nabi ariko abamurwaje twavuganye batubwira yuko bakeka ko uruhare runini rwatumye akuramo inda ari inkoni yakubiswe ejo n'igisirikare.
Murakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana ubandanye ukurikiranira hagufi ivyo nkuru hama turaheza tubigaruke ku makuru yacu yo hanyuma. Tukibutsa rero kwizo mpunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Kiziba zihamaze imyaka igera kuri 22 muri make ico basaba nuko basaba kwitabwaho gusumba uko biri bemeza ko dupfungurwa baronka tutakibafasha kubaho tutakibashoboje kubaho. Ico kibazo rero turabandanya tugikurikiranira hagufi muraze kuba hagufi ya maradio yanyu mu makuru yacu atandukanye turiko turabategurira ku mugoroba. Ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri no wa gatatu Entebbe muri Uganda hatanguye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bitegekanije ko umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa atanga icegeranyo caho agejeje ibikorwa byo guhuza abarundi. Mu kurindira ko tumenya ivyavugiwe muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika mugenzi wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru aratwibutsa ico bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi baga niriye n'umuhuza Benjamin Mukapa mu mubonano bagiraniye kuva ku munsi wa mbere gushika ejo. Pierre Claver niyo nkuru.
Intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi zabonanye no muhuza n'indwi zigizwe n'imici ibiri mu gwa mbere ugizwe n'abahunze igihugu aribo Dr. Jean Minani atwara urunani SNARED rw'abatavuga rumwe na leta ivyegira vyiwe bibiri aribo Pamphile Muderega na Aline Ndenzako hamwe na Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'ugwo runani. Omugugira kabiri ugezwe n'abavuye mu Burundi aribo Leon Sengendakumana icagira cyutwara umugambwe Frodebu hamwe na Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona urwande rutemewe na leta. Amakuru twaronse nuko na gato rwasa icagira cambere cyutwara inama ashinga amateka byari bitekanjwe ko yitaba uwo mubonano kubwurunani amizero y'abarundi yamara tumubajije yatwishuye ati jewe ndi Bujumbura abari muri uwo mubonano batubwiye ko yahavuye ashima kurunga ikintumwa urongoye izo ntumwa Dr. Jean Minani atwaruna ni Sanarede yemereye ijwi rya Amerika ivyugo rugendo yavuze ko ashima ningene muhuza yabakiriye izo ntumwa zose Benjamin Mukapa n'abagize ibiro vyiwe yabakiririye rimwe kuvejo ku munsi wa mbere no mu gitondo co kuwa kabiri izo ntumwa zabwiye ijwi rya Amerika kwivyo baganiriye n'umuhuza Mukapa ari vyerekeye aho ibiganiro bihuza Abarundi bigeze kubwizo ntumwa ibiganiro birakwiye gusubira gutangura kugira haganegwe ibibazo nkora mutima bifuza ko tumigwa abegwa n'amatati bose hanyuma akaboneka n'amasezerano ni nyuma yaho mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka weze habaye igice ca kane c'ivyo biganiro catwaje umwanya munini ariko bigahera ta amasezerano ashitswe ko ivyashavuje umuhuza kuko yatangaje ko yari yiteze kwaboneka ayo masezerano abo batavugarwe na leta bavuze mbere ko batitavye ivyo bikogwa ariko hari bamwe mu bagize ubwo runani bitavye ivyo biganiro ikindi zo ntumwa zabwiye umuhuza I Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cha Tanzania nuko zitemera ihinyanyugwa gibwirizwa shingiro zabwiye Mukapa ko hanakoreshejwe iterabwoba mu kwiyandikisha nawe bitadukundiye ko tuvugana n'ibiro by'umuhuza izo ntumwa zatwemereye ko ivyo biro vyakirije ivyifuzo vyabo vyose Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru na wiwe urakenuye tukiri ku makuru y'u Burundi ariko tuyafatiye mu vyiterambere bitigira iby'abarundi babayeho mu buzima bwa ntawo nikora vyariyongereye ku bice birenga 18 kwijana kuva mwaka wa 2016 kubwivyo imiliyoni ijana na 41 n'ibice 8 vy'amadolari y'abanyamerika akaba ari yakenewe muri uno mwaka kugira ngo abantu babayeho nabi bashobore gusununurirwa ubuzima bwabo ivyo vyemezwa n'igisata chawe nikwijejwe kugarukira kuri bantawo Nicola Ocha ku mugenzi wacu Diane Ndonse aratubandaniriza iyi nkuru
Ibitigiri by'abantu Nicola vyavuye ku miliyoni 3 mu mwaka uheze bijya ku miliyoni 3 n'amajana 6 uyu mwaka muri abo imiliyoni 2 n'amajana 4 nibo bababaye cyane igisata cishiramwe impuza makungu ONU kijejwe kugarukira kuri bantawo Nicola Ocha mu mugambi wo gufasha bantawo Nicola muri uno mwaka w'2018 kivuga ko hakenewe imiliyoni 141 n'ibice 8 vy'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashobore gufashwa utwara icyo gisata mu Burundi Gary Conil avuga ko kizoshigikira leta mu kubafasha umuryango ufasha imbabare uzoshigikira leta mu nguvu zayo kugira ngo bafashwe mu byankenerwa nyamukuru ko gushikira amazi meza kwivuza kwiga uburyamo ugufungura eka no mukurondera inyishu irama umuntu umwe kuri bane babayeho mu gufungura na ihindagurika ry'ibihe hamwe nuko iby'ubutunzi byifasha bikora ku barundi barenga imiliyoni 2 n'amajana tandatu bakenewe gushigikirwa kugira ngo bashobore guhangana n'ububabare barimo muri abo imiliyoni nyinshi z'abantu Nicola zikenewe gufashwa mu maguru masha mu byo gufungura ibijyanye n'uburimyi cyangwa amafaranga make kugira ngo bashobore gufungura amatohoza ajanye no gufasha abantu Nicola y'igisata Ocha yerekana ko igitigiri cy'abantu Nicola catanguye kunyuka kuva mu mwaka w'2015 ahanini bivuye ku ngorane zo muri politiki mu butunzi hamwe no kubiza umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu avuga ko bagiye gushira ingufu hamwe kugira bazoshike ku ihangiro bihaye mu gufasha abo bantu aho Nicola
bakabiyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo mu asanzwe bafasha muri ico gisata igihugu naco kikaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana aho ahakenewe gufasha ama twa twizigiye yuko nkuko bayitwemereye bagiye gukoresha inguvu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore kugushikana mu ngiro ibihango twihaye twese
ariko kandi uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'u Burundi hamwe n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu asaba ko amakungu yokongereza uburyo na cyane cyane ko mu mwaka uheze amafaranga yarategekanijwe kugarukira kuri bantawo Nicola atashoboye gukwira
ayo mahera ategekanywa kubiharuro biba byafatiweko no kuvuga loto y'ubukene abantu babagize kuba ko ari bose kandi si kuva ko ayo mahera mwabonye nko mu mwaka uheze ntibashobye kuyaronka yose baronse ibice 61 ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha
intara 15 muri 18 akaba arizo zikeneye imfashanyo na cyane cyane mu gisata cyo kwivuza hamwe no gufungura ariko kandi hagarutswe ku kibazo cy'ingwara ya karanda yateye impene n'intama izobandanya isubiza ubutunzi inyuma hamwe idatugijwe mu maguru masha ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Ikigali naho ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwashizeho uburyo bwo gukurikirana no gukemura ibibazo by'abanyagihugu hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi ikigali aradusigurira
uburyo buzajya bwifashishwa n'abantu basanzwe bakoresha ikoranabuhanga kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni zigendanwa. Umuturage uzajya ujya gusaba serivisi ahantu bakayimwima cyangwa se bakamuhoza mu nzira azajya yifashishije uburyo maze asabe kurenganurwa. Bob Gakire ni umuyobozi mukuru wa gateganyo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ashinzwe imikorere y'inzego z'ibanze yasobanura uko ubu buryo bugiye kujya bukora.
Umuturage ashobora kuyikoresha yohereza ubutumwa bugufi akoresheje telefoni kusobanukiwe ufite ubumenyi mu ikoranabuhanga ashobora kujya kuri website ya Minaroc. Abakozi babishinzwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakacyakira bakagikurikirana ariko ubu ngubu irakora haba kuri telefoni haba kuri email kandi dushatse feedback telefoni umuturage watanze ikibazo turamubona.
Abaturage bamwe bari bafite umuco wo guceceka mu gihe badahawe serivisi bifuza gusa hari abemeza ko n'iyi gahunda nshya itazahindura byinshi kuko basanga kwandikira Minaroke ari nko kurega inzego babana nazo umunsi ku munsi.
Ubu ngiye nagiranye ikibazo n'umugabo aranta antana n'abana agenda ajya kwishakira undi mugore yagaruka mu rugo kazaje kwishyuza inzu amafaranga akayajyana kwa wa mugore nakajya mfasha kurera abana nabigejeje kuba yoboza umudugudu nakintu kimwe banyemuriye nagiye mu kagari kagari bo byageze aho barambira ngo nzaje ku rukiko ngo nakintu bamarira ngo rero ngiye mbona kuhora ngenda nsiragira muri ibyo kandi ari ibintu byoroshye bakemura narabyihoreye ndatuze.
Ubu rero Minaroc ireme kuvuga ko uwo umuturage bazajya agira ikibazo bashyizeho nimero za telefone muzajya mwandika icyo kibazo cyawe murumva ari byabakemurira
aho ngaho wabutandukira ugiye mu nzego zo hejuru cyane iyo utandukire nabwo bibona ari ikibazo nanone kandi ntago minisitiri ajya ku taba umuyobozi kakaratara banje gukwitaho kimba numva bitashoboka
ubundi batugira uko tuzaza dutanga mituweli nyine kugira ngo tubone uko twivuze ariko nubwo tuzitanga n'ubundi ntacyo badusayidiraho nk'ubu naje narembye rwose nanegekaye ariko muri byose nta kintu bansayidiye.
Ubu barimo kuvuga muri Minaroke ngo hari nimero bagiye gutanga ku buryo mwajya mwandikira nk'inzego nkuru zisumbuye muvuga babahaye serivisi mbi murumva aricyo bizakemura
simbizi buri Imana yonyine niyo izabikora none nani umuntu ese ko umwana w'umuntu batabishobora kugira ngo umuntu abigenza
byagiye bigaragara kenshi ko gace kasuwe n'abayobozi bakuru b'igihugu bakirwa n'ibibazo biba byarabuze ibisubizo cyakora ngo hari abaturage batajya banyurwa bagahora bazana ibibazo byabo kuri buri muyobozi wabasuye niyo byaba byarabonewe igisubizo. Kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka avuga ko iyi gahunda izagabanya ibibazo abaturage bahora basubiramo kandi byarahawe ibisubizo.
Icyo tuyikeneyeho cyane nk'uko yari abivuze hari umuturage wazaga mu nzego z'ibanze agatanga ikirego bakagira uko bamusubiza akahava akajya muri Minaroc akahava akajya muri Primature akahava akajya ku Muvunyi iki gihe nitumara kuba twahuje aza urwego rwose ruzajya rubona ko hari igisubizo bamuhaye yo kujya kurubeshya nk'aho hari ikibazo gishyashye.
Umuturage uzajya ushaka kwandikira Minaroc azajya yandika ubutumwa bwe maze yohereze kuri 5353. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Kaboneka Francis yavuze ko abakozi babishinzwe bazajya babona ubutumwa bwoherejwe n'abaturage ibibazo byabo bigahita bikemurwa cyangwa se bikazashakirwa igisubizo bitewe n'uko ibibazo biteye. Abayobozi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bavuga ko iyi gahunda y'ikoranabuhanga idakuyeho izindi nzego abaturage bajyaga bakoresha bakurikirana ibibazo byabo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
nyuma ya mezi agera kuri abiri ishami rya Unigita y'impunzi RCR rihagaritse imfashanyo rya risanzwe rironsa impunzi z'Abarundi zahungiye muri Congo ziyoboka umwigemeze biya zanse kwiyandikisha kubera imyizere yabo abo Barundi co kimwe n'abafasha mu vy'amagara y'abantu basaba yuko RCR yoraba ikabagarukira ko nayo handi ngo baratikira. Menyesha makuru ijuru rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo niwe yaduteguriye ino nkuru.
Tirandekura Teresforo numuganga ukurikiraniza impunzi z'Abarundi ziri mu Kamanyola avuga yuko kuva ishyirahamwe rya ASER rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yarisanzwe igenewe izi impunzi byatumye umubare w'impunzi zibasigwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi idahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri iyi nkambi.
Ikibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane. Kuva ku itariki ya 31 cy'ukwezi kwa 12 ASER giye twabonye ibiharo birebire cyane by'indwara ya malaria, by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye, nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagarara bake basubira inyuma. Twarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku gufungura nabi, indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso, gukama amazi, gukama isukari, ibyo bita hypoglycemie, bakaza ari benshi, umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza ukabona arajyamye, wamuhagase rero umuka ari mu isukari ukabona arabyutse aratashe.
None se abafite ikibazo cya kwashibo baba bangana gute?
Ku biharuro ni nka 42 ku ijana ugereranije. Abariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri 35-38 ku ijana.
Ndayishimiye Alexandre ni impunzi yo mu Kamanyola twasanze agwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri iyi nkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi.
Sindonka ikindi mugema ko nta ndi bukure n'ata ntasohoka ahandi bukure nyene nose aduteya tubaho nyene ntitumufata ku mugwayi wa estomazi kandi ibintu by'amarejime byinshi.
Mu gitondo ibyo mujye muri babivanye
mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga 200 n'amaguru turengarenga nyene nadutetse nyene natumushiriye ubwo gusa ntaje tumara kubera ari batari twonyene tatwe tumufashije.
Gusa nubwo abaganga bo muri inkambi ntacyo badakora kugira ngo bakurikirane imibereho y'izi mpunzi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi.
Ni ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye no gufungura nabi ahubwo turavuze induru bashobora kutugarukira ko batugarukire ko nko kubana bo bo n'ingorane abana bahora bafasha ababyeyi duho kwa twumunzi ntago dushoboye ngo ubuzaraheze baraho umwana uramubona yahora hagaze kubone ko arasinzira gusanga umwana yashushe amuzanye kwa muganga duhiga malaria tukayibura mugabo munsi twafungura ko umwana arahagurutse arakiza atanguye gukina.
Françoise Ndayisenga userukira impunzi z'Abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe ASER izaba yahagaritse imfashanyo y'amazi. Ndore ko kimwe cya kabiri cy'amazi yakoreshwa muri iyi nkambi imodokari ya ASER ariyo izijya kuyavoma.
Ikibazo cy'amazi girakiza n'ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo bahaseri bahora badufasha imfashanyo yose izobihagaze. Ni ukuvuga rero ko twe tutazoronka ingene tujya kuvoma amazi murazi ko ari bwo buzima indwara zigira zongerekane babe baritega korera babe baritega macinya hama abantu nibapfa nibabe baritegurira guhamba naye handi bataduhaye amazi ibararirago.
Mwumenya yuko izi mpunzi ziba Kamanyola zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na ASER kubera zanze ingingo y'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo. Bedase Ngabo kubwijwe rya Amerika Kamanyola ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya Isase mugenzi wacu eje ni Mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
Tutizijwe rya Amerika ikaze mu kiganiro cy'ubuzima ku mpinja nyinshi ku isi ubukene bisobanuye urupfu. Raporo ya ONU iheruka ivuga ko impfu z'abana bakimara kuvuka mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi ziri hejuru y'iz'abana bavukira mu bihugu bikungahaye inshuro zirenga 50%. Nibyo turebera hamwe muri iyi minota ikurikira. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF ritangaza ko abana bavukira mu bihugu bikennye, ibihugu birimo amakuba akomeye kurusha ahandi ku isi, bahura n'ibyago byo kuba bapfa inshuro zirenga 50% ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize cyane ku isi n'ibirimo umutekano. Ubushakashatsi bwakozwe ku bihugu 195 bwabonye amakuru ateye ubwoba ku byerekeye impfu z'abana ababa bakemera kuvuka mu bihugu bikennye ugereranije n'abavukira mu bihugu bikize. Ubwo bushakashatsi bwabonye kandi ko inyinshi muri izo mfu zashoboraga gukumirwa. Ku kigereranyo ya raporo ivuga ko 27 mu bana 1000 bavukira mu bihugu bikennye bapfa ugereranije n'abana 3 bapfa ku 1000 bavukira mu bihugu bikize. Ubushakashatsi bwa UNICEF bwerekana ko ibihugu 8/10 birimo amahirwe make yo kubaho ku bana bakivuka biri mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara. Ubuyapani buza imbere mu bihugu bipfamo abana bake bakivuka. Habarwa umwana umwe upfa mu 100 bavuka. Ikigega cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF itangaza ko nubwo hari ibintu bikomeye byagezweho mu kugabanyaho icyakabiri umubare w'abana bapfa batarageza ku myaka 5 y'amavuko, atariko bimeze iyo bigeze ku bana bakivuka. Umuyobozi muri UNICEF Meg French avuga ko ibyavuye mu iperereza bibabaje, abisobanura muri aya magambo.
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life. And that is equivalent.
Hari impinja 2,000,000 n'600,000 bapfa buri munsi mu kwezi kwa mbere k'ubuzima bwazo, kandi abo bana bangana n'700,000 buri munsi n'abana bakeneye kwitabwaho. Nagahomamunwa kubera ko inyinshi muri izi mpfu zishobora gukumirwa. French avuga ko 80% by'impinja zipfa zikimara kuvuka bazira kuba bavutse batagejeje igihe, bigaturuka ku bibazo babahuye nabyo mu gihe cyo kuvuka cyangwa se uburwayi, icyo bita infection mu gifaransa, nk'umusonga n'ibindi. Muri uku kwezi UNICEF yatangije umugambi waguye bise Every Child Alive, bisobanuye ko umwana wese afite uburenganzira bwo kubaho. Uwo mugambi ugamije kugabanya impfu ziboneka mu mpinja zikivuka. French uyoboye umugambi w'ubukangurambaga waguye yabwijwe rya Amerika ko hari uburyo bworoshye ingamba zidahenze rwose zishoboka no mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi zakwifashishwa mu kugabanya umubare munini udakwiye kwihanganirwa w'impfu zibasira impinja.
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So
turabizi ko kimwe mu bintu bishobora gufasha impinja ari ukuvukira ahantu hatekanye umubyeyi ari kumwe n'abantu babiri babihuguriwe, bivuze umubyaza wahuguwe, umudogiteri cyangwa se umuforomo cyangwa umuforomakazi. Mbere na mbere ntukeneye ibitaro bihambaye, ubashije kubona umukozi w'umuvuzi wabihuguriwe ushobora kujya mu baturage, iyo mu byukuri yaba ari intambwe ya mbere ikomeye. French avuga ko ibindi bisubizo byagaragaje umusaruro mu gukumira impfu zibasira impinja zikivuka birimo kubasha kugera ku mazi meza asukuye, uburyo bw'isuku bwo kwica udukoko dushobora gutera indwara, konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka, kwiyegereza umwana akumva ubushyuhe bw'umubiri wa nyina, hamwe n'imirire myiza. UNICEF irasaba za guverinoma gushora imari mu bikorwa byo kuvugurura inzego z'ubuvuzi zijegajega. Ivuga ko kubonera ababyeyi n'impinja zabo amazi, isabune n'umuriro w'amashanyarazi nabyo bizafasha kurengera ubuzima. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, aha rero niho dusoreje ikiganiro ku magara y'abantu, ikiganiro cy'ubuzima. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ngaha rero nshuti bakunze duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwariko muratwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira reka mu nkunze ndabatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Sanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, igihe c'isaha imwe, igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuvyerekeye kino kiganiro naco iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuwa mbere turabashikiriza makuru avugwa mu ntara zitandukanye kwa kabiri turabashikiriza tukongera tukabarengereza ko nikindi kiganiro cy'abanyedini ku munsi wa gatatu nkano mango naho turabarengereza ko ikiganiro cy'amagara y'abantu ku munsi wa kane nayo makuru avugwa mu ntano mu makambi tukongera tukarenza ko ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho tukabatahiriza abanyu mwakoze rero mwe mwatwumviriza Diane Nahazwe Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Joe twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tuyifurize umunsi mwiza.